murumva radio ijwi rya Amerika yivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ndabasuhuje nshuti mu duteze amatwi muri kumwe na Venuste Nshimiyimana, radio ijwi rya Amerika mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 ku mugoroba na metero 25.31 na metero 41 mu gitondo. Dore ingingo nkuru twabateguriye. U Burundi ntibukeneye umuhuza hagati yabwo n'u Rwanda, nibyo Perezida Evariste Ndayishimiye yabwiye inkuru idasanzwe y'umuryango w'abibumbye mu karere k'ibiyaga bigari. Ishyirahamwe Abuko rihuriwemo n'abaguzi mu Burundi rirasaba leta kugabanya ibiciro by'ibiribwa by'ibanze.
Leta yoraba ingingo yofata mu korohereza nk'ababo babikura hanze ku buryo byoheza bigashika bidateye ingorane, mbere n'amatagisi bakaba baranayakurako mu kurindira yuko ibyo twirime hano iwacu bizera.
Uwo ni umwe mu bacururiza hahoze uruganda rukora imyenda Kotebu. Inkuru irambuye mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Ariko mbere y'amakuru avugwa mu karere, reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwayateguriwe na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana.
Mwaramutse Veniste, namwe muduteze amatwi. Hano muri Amerika, ibikorwa by'ifata kibanza by'uwatowe kuba perezida wa Amerika Joe Biden bigana ku butegetsi bw'i Washington byaratanguye ukuri kwamye. Ni nyuma y'aho kigo GSA cya Leta ya Amerika gishinzwe ibikorwa rusange birimo abakozi, inyubako n'ibikoresho gitangarije ko asa n'uwatsinze amatora ya perezida yo muri uyu mwaka, perezida Donald Trump. Ariko aracabandanya urugamba rwiwe rwo kurondera ko intsinzi yomuhindukirirako. Umugwi wa Biden w'abahanuzi waciye utangura bidatevye ku munsi wa mbere mu ijoro gushikira abategetsi batandukanye muri leta kugira bamenye ibishora kubangamira umutekano w'igihugu hamwe n'ibindi bibazo byihuta Biden azohura navyo igihe azoraherira amabanga ya perezida mu kwezi kwa mbere itariki ya 20. Ingingo y'ikigo GSA yemerera Biden gushikira uburyo bw'amafaranga akeneye mu bikorwa vyiwe vy'imfata kibanza. Yemererwa kandi guhabwa amakuru ajejwe umutekano ndetse n'abategetsi biwe bakabasha kuronka uburenganzira bwo kuja mu nyubakwa za leta. Ntibiramenyekana igihe Biden we ashobora kuzobwirwa ku nshuro ya mbere mu camake ingene umutekano w'igihugu wifashe nka perezida yatowe. Intumwa za leta ya Israeli zaragendeye Sudani ku wa mbere mu biganiro bigamije kunonosura amasezerano yafashijwemo na Leta z'Ubumwe za Amerika yo kugarukana imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri. Sudani ni leta igira gatatu y'Abarabu iri kwirarondera kunagura imigenderanire na Israeli bifashijwemo na Leta z'Ubumwe za Amerika. Ibinyamakuru muri Israeli bivuga ko izo ntumwa ziri mu mugwi muto w'abategetsi bariko barategura izindi ngendo zizindi ntumwa zo ku rwego rwo hejuru ziterekanya mu ndwi ziri imbere. Amakuru ava muri leta avuga ko intumwa za Israeli zaganiriye n'abategetsi ba Sudani i Khartoum ku mugwa mukuru ku migenderanire mu bisata by'uburimyi, amazi hamwe n'umutekano. Kuri aya makuru nyine y'imigenderanire na Israeli, igihugu cya Pakistan cyavuze ejo ku wa kabiri ko kitazosubirana imigenderanire n'igihugu cya Israeli gushika Palestina ihawe ubwigenge, ikaba igihugu kandi cemerwa n'abanyepalestina ubwabo. Ibi bivuzwe inyuma y'urukurukuru mu binyamakuru byavuze ko icyo gihugu cyo mu bumanuko bwa Aziya kigwiriyemo abayisilamu gishobora kwisubira ko kikemera ko Israeli ari igihugu. Umushikiranganji wa Pakistan ajejwe imigenderanire n'andi makungu yavuze ko ayo makuru ataho ashingiye kandi ko igihugu ciwe gishigikiye Palestina n'abanyagihugu bayo. Muri Afrika, bakuru b'amoko n'amadini muri Nigeria bariko barasaba abagabo gukingira agateka k'abakenyezi hamwe n'abakobwa. Ni mu nama yatunganijwe na ONU hamwe n'ubumwe bwa Buraya ejo ku munsi wa kabiri muri Nigeria. Ni mu gihe kandi ingingo zo guhagarika imirimo mu gihugu kubera COVID-19 byatumye amabi akorerwa abakenyezi yiyongera. Iyo nama ihuriranye n'ihimbazwa ry'umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe kurandurana n'imizi amabi akorerwa abakenyezi wibukwa ku itariki ya 25 ukwezi kw'icumi na kumwe. Icigwa cyakozwe na ONU cyerekana ko abakenyezi batatu ku icumi muri Nigeria bakorerwa mabi, bamwe kuva ndetse no ku myaka 15, ariko bamwe ntibamenyekana kubwo gutinya guca kubiri n'imico hamwe n'imigenzo. Abategetsi ba Nigeria bavuga ko ibitigiri by'abakenyezi bakorerwa mwe nayo mabi yiyongereye inshuro zitatu muri iki gihe cy'imirimo itari mike yahagaritswe mu gihugu kubera COVID-19. Amashyirahamwe y'abagiraneza ariko arongereza utwigoro mu gufasha impunzi zibandanya zigana muri Sudani zihunga intambara ziriko zirabera mu ntara ya Tigre iri mu buraruko bwa Ethiopia. James Hesman ajejwe gutunganya ibikorwa mu ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi HCR muri Sudani yavuze ko ibihumbi by'impunzi nshyashya z'abanyetiyopiya ziriko zishika muri Sudani buri munsi. Hesman avuga ko HCR na komisiyo ya leta ya Sudani bamaze kwandika impunzi nshyashya zirenga 40,000 zahunze Ethiopia kuva ku itariki y'indwi ukwezi kw'icumi na kumwe k'uyu mwaka. Ibitigiri by'impunzi zihunga Ethiopia zinjira muri Sudani bishobora vuba kuzoshika ku 200,000 mu gihe imirwano hagati y'abasirikare ba leta hamwe n'inteko z'intara ya Tigre yobandanya.
Arakoze Aloyiz Bigirimana tugejejeho wa makuru avuga hirya no hino ku isi. Itungutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com, naho ku rubuga rwa Facebook na Instagram adresi yacu ni VOA Radio yacu.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika, ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Amakuru yacu mu karere cyahereye mu Burundi, Perezida Evariste Ndayishimiye yaraye avuze ko igihugu cye kidakeneye ugihuza n'u Rwanda. Yabibwiye intumwa idasanzwe umuryango w'abibumbye mu karere k'ibiyaga bigari, baganiriye ku ifungwa ry'ibiro by'intumwa idasanzwe ya ONU mu Burundi n'icyemezo cy'u Rwanda cyo guha u Burundi abakekwaho kugira uruhare muri kudeta yaburijwemo muri 2015, ariko habanje kuboneka ishyirahamwe cyangwa igihugu gihagarikira icyo gikorwa. Inkuru irambuye mwayiteguriwe na Eloge Birikaneza.
Twamukiye aserukire umunyamabanga mukuru wa ONU mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika, yakiriwe na perezida w'u Burundi kuri uyu wa kabiri ku kirimba gikuru kiri Bujumbura. Ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi byandika ko Evariste Ndayishimiye yabanje kumubwira we n'abari bamuherekeje uko igihugu cyiba cyifashe, amwizeza aho gitekanye ku butaka bwacu bwose, yongera amwereka inkingi nyamukuru igihugu cyiba cyashyize imbere mu rugamba rwo kurwanya ubukene no kurondera iterambere rirama, kugeza hakanwa kose karonka icyo gafungura umufuko wose nawo ugatunga ifaranga. Yanashimagije imigenderanire myiza ku giti cyiwe hagati y'abe umunyamabanga mukuru wa ONU. Umushinwa serukira Antonio Guterres mu biyaga bigari bya Afurika akeje perezida mushya w'u Burundi amuha ntajo za shebuja, ariko kandi yanafite ubutumwa bubiri nk'uko ibiro bya Evariste Ndayishimiye bitangaza. Ikibazo cyerekeye ugarwa Burundi ry'ibiro by'intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU mu Burundi cyo gihugu cyavuze ko kuva ku 31 ukwezi kwa 12 kuza uyu mwaka bitegerezwa gushyira ku imfunguzo ubutagisubira kugurura hamwe n'irungikwa yabikekwa kuba baragize uruhara mu gikorwa cy'ubutegetsi bahungiye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda kuva mu 2015. Kuri kino kibazo nyuma Huang Chia yabwiye perezida Ndayishimiye ko u Rwanda rufite gushaka mu guhereza abategetsi b'u Burundi yabikekwa kuba baragize uruhara mu gikorwa cy'ubutegetsi nyakwigendera Pierre Nkurunziza yasinze mu kwa gatanu 2015, ariko ko rwifuza kubikora bihagarariwe n'igihugu canke umuryango n'ishyirahamwe bitegerezwa kuba umuhuza muri icyo gikorwa. Mu itangazo ibiro vya perezida vyasohoye nyuma y'umubonano bivuga ko umukuru w'igihugu yamutomoreye neza ko hagati y'Uburundi n'u Rwanda atamuhuza w'umunyamahanga akenewe kubera abanyagihugu b'ivyo bihugu vyose bamenyeranye kandi n'indimi zavyo zisa. Amakimbirane hagati y'Uburundi n'u Rwanda hari yonyene nuko ico gihugu gicumbikiye abikekwa kwihirikwa ry'ubutegetsi, akaba ari naco kintu nyamukuru gicanisha mu ivyo bihugu bibanyi nkuko iryo tangazo ribishimangira. Akaba ari navyo Ndayishimiye yishuye intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU mu biyaga bigari, yongeye ko amaze gutanga gutegura ibikorwa n'imishikirano biganisha kuinagurwa y'imigenderanire hagati y'igihugu ciwe n'u Rwanda yemeza ko inyuma y'imibonano hagati y'abashikiranganje y'imigenderanire y'ibihugu byompi hamwe n'abajejwe iperereza hatekanijwe yindi nama mu kwezi kwa 12 kubuza hagati y'abashikiranganje y'ubutungane kugira ngo bavugane ukuntu yanahantu ajya bikeka kwirikwa cy'ubutegetsi ryaburijwemo ryoshirwa mu ngiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yibukije kandi kwishiramwe impuzamakungu n'iryubakiye ukubahiriza amategeko kugwanya kudahana hamwe n'ukwemanga inshingano ati nico gituma ko bari gusaba ikintu n'igihujane cyacu igihe ufatwa inzira y'ibiganiro mu bijanye n'ikibazo cy'abantu baronderwa n'ubutungane bw'u Burundi kubera ibyaha bakoze yibutsa yuko ubutungane butigera bugira imishikirano niko ibiro bya president ndayishimiye bisigura intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika nijejwe yuko bagirizwa ijwi ry'ubutegetsi bazohabwa amahirwe yo kuburanishwa bakanacirwa imanza hisunzwe amategeko nk'uko byagenze kuri bagenzi babo bafungiwe mu ihora rikuru rya Gitega ku murwa mukuru wa politike bamwe muri bo nk'uko ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bivyemeza baramaze kwandikira president Evariste Ndayishimiye bamusaba kubagirira ikigongwe amakuru y'u Amerika ryaronse yo kwizerwa n'uko abafunga umunani aribo bandikiye president Ndayishimiye bamusaba kubagirira ikigongwe bagizwe n'intwazangabo zitandatu zitatu zifize ipate rya generali hakaba harimo n'abasirikare bato bato babiri ku kibazo cy'ibugarwa ry'ibiro by'intumwa idasanzwe ya ONU mu Burundi byemejwe n'akanama k'umutekano ka ONU mu 2015 bikaja mu ngiro mu 2016 bwana Honche yasabye ko byokongerwa n'imiburiburi y'amezi ari hagati ya 9 na 12 kugira ngo bibe byiteguye neza na cyane cyane mu bijanye no kurangiza amasezerano y'abakozi b'abarundi n'abanyamahanga babikorera ukuriha abacuruza bafatanye amasezerano hamwe no gusozera ibintu byose bijanye n'uburyo bukoreshwa mu gihugu nkuko umushikiranganji yajejwe imigenderanire yari yavyandikiye ONU mu minsi ishize umukuru w'igihugu c'u Burundi nawe nyene yibukije wamutumweko yuko impamvu zatuma ivyo biro bibaho ubu zavuyeho kw'amahoro n'umutekano vyagarutse kandi ko atandya neza politike zigihari hagati ya leta n'abayigwanya yavuze ko yumvise icifuzo ariko ko abahinga b'abarundi n'aba ONU bazokorana kugira ngo bigire hamwe umwanya iyo myiteguro izofata eroje burika neza ijwi rya Amerika
etukiri mu Burundi tubabwire ko yishyira hamwe abuko rihuriyemo n'abaguzi mu Burundi risaba leta kugabanya ibiciro by'ibiribwa by'ibanze ibyo bibaye mu gihe ministeri ishinzwe ubucuruzi ivuga ko izafatira ibihano abacuruzi bakomeje kongera ibiciro inkuru y'ijwi rya Amerika yateguye ifatanyije n'abakunzi bayo muragezwaho na Desire Hatungimana
bamwe mu baguzi bo ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura bavuga ko batagira ayo bacira nayo bamira kubera ibiciro by'ibifungurwa vya nkenegwa biguma biba umurengera bano baguzi abakunzi b'ijwi rya Amerika babasanze mu isoko irahahoze ihinguro y'impuzu kotebo bavuga ko ikiribwa c'ibiharage kizimvye muri kino gihe bafatiye ku kuntu byagugwa mu kwezi kwa 10 guheze byaduza amafaranga ari hagati y'amajana 3 n'amajana 5 bakamenyesha ariko ko atakuntu bari bugire ibyo biharage bapfa kubigura bizimvye
turabisomukanye na kukurumba wavuye muhira ntiwotaho udasumye upfumuco twarabike mugabo ugasoma
ivya nkenegwa biri ko biduga ibiciro ku murindi udasanzwe mu Burundi ni nk'ibiharage ifarini ihingurwa mu mikate n'ibindi hamwe n'ibikoresho byo kubakisha nk'isima yemezwa n'ishyirahamwe Abuko Pierre Nduwayo arongoye iryo shyirahamwe yemeza ko hari abariko bikika mu kiza mu kuduza ibiciro akarura agatanga ku rudandazwa rw'isima isanzwe ihingurwa ku butaka bw'u Burundi
yego nivyo hariho nk'ibyerekeye isima ivyo onye tubona yuko ari abadandaza bayo bikika mu kiza ico kibazo haba ubushikiranganje haba mbere n'inama nshinga mateka yaheruka iyo yacicariye barantagabisha abayidandaza ku buryo ico gihe twabonye yuko habaye agahengwe twibaza rero yuko najejwe ubudandaje muri iki gihe boheza bakabihagurukira bakagabisha mbere ko mbona abo badandaza babandanya bica amatwi ubu ukubye kugabisha bikahakabamo ibyo guhana
kubijanye n'iduga ry'ibiciro by'ibiharage ishyirahamwe Abuko rivuga ko igihe cyose citera gico gitegwa byama biduga Pierre Nduwayo asaba leta kugira icyo ikoze kugira ibiharage abarundi benshi bihereza bibandanye kuboneka ku masoko kandi bitazimvye
kubyerekeye nk'ibiharage twibaza yuko bijanye n'ibi bihe turimo mu gihe baheruka gutera twibaze yuko igihe bizoba biri kubireya byo bishobora kugabanuka bwa mu kurindira leta yoraba ingingo yofata mu korohereza nk'abo babikura hanze ku buryo byoheza bigashika bidateye ingorane mbere n'amatagisi bakaba baranayakura ko mu kurindira yuko ibyo twirime hano iwacu byera
abaguzi n'abadandaza b'ibiharage nabo nyene bafise akamo batera leta bafatiye ku kuntu urudandazwa rw'ibiharage gwakogwa muri kahise na cyane cyane mu gihe cy'itera gico kirimwa
kera ibiharage muri iki gihe cyo kwezi ku 11 no ku 12 hariho ibiharage cy'abavyeze mu Buganda ibiharage bita kijambe cyahora biza bigasaidia ibivyo mu Burundi ibe yigatuma ica ikoroka ikaza ku ibe intoyi rero je mbona bikunje leta yo abadandaza bakagenda ko bizana bakabigurisha ku be yiri hasi kuko igihumbi n'amajanindwi bihumbi bibiri suwari we wese no mu kubigura baridoga bagomba bavuga ngo ni meshi
kintu dusaba leta nuko yokorohereza nk'abantu babikura ruguru bakabishikana ngaha ibujumbura ko twe nk'iyo turiko twabaza yuko tugabanura batubwira yuko babarihisha amataxi umva rero amataxi nayo ashobora kuba ari imvo imwe ituma ibihaga bica biduga amataxi akiye gukugwaho kubera nk'ibi bintu by'ibiribwa ni ibintu bikenerwa n'umuntu ari we wese urumva rero iyo bakwiha amataxi bica bigurishwa ku bibe intoya cyane natwe bari korohereza abanyagihugu bose
Ishirahamwe ry'abaguzi abuko rifise icyo rivuga ku rudandazwa rw'ifarini ihingurwa mu imikate n'ibindi bifungurwa mu gihe leta y'u Burundi ibicishije ku bushikiranganje bw'ubudandaji ya Ameriko igabisha abikika mu kiza muri urwo rudandazwa nduwayo arongo ya buka saba leta gufata ingingo ruhasha kubikika mu kiza mu kuduza ibiciro
kintu tubona kintu tutangaje cyane ni farini ijya farini dusanzwe tuzi yuko ikugwa mu bintu abantu batabatanda cyane cyane abana bihereza ibigiye kuduga muri no minsi aho rero usabye dushimbitse ushikira nganje bufize ubudandaji yuko bwo kwicarana n'ababimbura ifarini n'ababayikura hanze kugira ngo bigira hamwe ikibazo kihari kuko turane yuko yaduze cyane hanyuma hafatwa ingingo zotuma umuguzi atayigura izi bye aha anye ico twibaza icambe na mbere leta yo biraraba byo byerekeye amatagisi kuko turade neza yuko farini nyinshi izanga aha anye nubwo hariho ibyo twirimira nyinshi iba hanze kuburyo rero leta yo raba yuko bitashoboka ko igabanye amatagisi kuburyo abihereza ibihinguwe mu ifarini y'ingano bo byihereza bitabavunye cyane na cyane cyane muri iki gihe tubona yuko na mikoro atari menshi
yaba leta y'u Burundi cyanke bamwe mu bahinga mu by'ubutunzi bavuga ko iruhande yo kwikika mu kiza ku badandaza binjiza ivyo vyankenerwa mu gihugu n'umugera wa corona uhanze amakungu Burundi budasigaye inyuma wagize ingaruka mbi ku rudandazwa rwa bugo mu gihugu hagati cyanke ndengambibi
arakoze Desire Hatungimana kuri iyi nkuru yabateguriye ari Kigali mu Rwanda afatanije n'inshuti z'ijwi rya Amerika
Bakunzi baradijwe ijya America mutuye mu rasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira.
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7.
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4.
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0 n'ibice 0.
Nawo kwadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumviganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9.
Ni radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Mukomeje kumva ijwi rya Amerika ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR riratangaza ko umubare w'abarundi bahunguka wiyongereye kuva muri ya mezi 8 ashize abagera ku 20,000 batabutse kuva mu kwezi kwa gatatu kugeza mu kwezi kwa 10 muri Tanzania havuye abagera ku 15,000 i Kigali mu Rwanda Pierre Claver Nyonkuru
Mu mpera z'ukwezi kwa gatatu uno mwaka ishamwe mpuzamakungu gita impunzi ya SR yerekana mu cegeranyo cyaryo ko muri Tanzania hari impunzi z'abarundi zirenga gato 268 mu makambi y'impunzi atatu ariyo Nduta, Nyarugusu na Mutenderi ejo bundi mu ntango z'uko kwezi kw'11 muri ayo makambi HCR yerekana ko hari hasigayeyo abarenga gato 154 byumvikana ko abahungutse muri icyo kiringo barenga 14 na y'u Rwanda rwarimwo impunzi z'abarundi zirenga 72,000 nk'uko HCR ribivuga ubuhabarizwa abarenga gato 59,000 Ahandi HCR yabwijwe rya Amerika ko hatahutse abatari bake ni muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahavuye abarenga 1,000 Haisteya karivuga ko abo bose batahuka ku bushake bwabo atagahato. Bamwe mu mpunzi bavuganye n'Ijwi ry'Amerika cyane cyane muri Tanzania bavuga ko bagenzi babo bahitamwo guhunguka kubera ubuzima butoroshye babayemwo mu makambi hamwe no mwizero ku butegetsi bushasha mu gihugu cyabo. Ibi nabahungutse bavuye mu Rwanda baravyemeje bageze ku mupaka wa Gasenyi Nemba batahutse mu kwezi guheze.
Umutekano ndawizeye nkuko nabandi bene wacu mbona hano imbere bameze neza.
Oya niko ranumvise kweri hameze neza.
Je wasaba yuko mbodufata neza umutekano bakatubindira umutekano ndisubire ko ngera guhonga bwa kabiri
tuvugana nawe wacu bakambira ko ubu hari umutekano kuvaho ndayishimiye agiriye ku butegetsi
muri Tanzania. Ikambi yavuyemo benshi na mutenderi ahasigaye 2027 bamwe mu basigaye yo bafite ubwoba ko iyo kambi zo hava yugagwa vuba bagasaba ko abatarifuza gutahuka bo kwimurirwa ahandi.
Turafise amakenga n'ubwoba yuko mu gihe azo basigaye abantu bakeyi bizoca byoroha kugira ngo babatahukane ku nguvu mu minsi ya vuba inkambi ishobora kugagwa tatabonye tuzoja
abo mukaba gahunguka abasigaye nabo bakatondera ahantu munatekana mu mitima bakadushira mu zindi nkambi cyane bakadukura ngaha muri Tanzania bakadushira mu kindi gihugu.
No mu Rwanda abadashaka gutahuka barasaba gukingirwa.
Abantu bashaka kubona uko mahoro yabonetse kuri bo yego abantu bagenda nibitahukire twe natwe dusigara amahoro nitwabona hari amahoro tuzotahuka.
Amakuru Ijwi ry'Amerika ryaronse nuko mu guhunguka hari n'abandi bahurumbira imfashanyo bahabwa iyo bahungutse. Ivyo byatumye tubaza uherutse guhunguka avuye mu Rwanda ari mu ntara ya Kirundo imfashanyo yaronse giyahunguka ingene ingana.
Natashe ndi mu muryango w'abantu ndikuri kuvuga bampaye ibiro 224 by'ibigori bampaye 63 by'ibiharage bampaye ibiretindwe bampaye ubusarindwe bampa amasabune ntashobora kumenya igitigere kuko nibatwa ari nko mu 40 cyangwa 50 amavuta yo gukaranga ububido bune bahumugore igitenge n'ibindi baraduhaye n'amafaranga 140,000 ku muntu akuze no kuvuga ko izi myaka 18 kuduga kuvuga n'umugore n'abana batanu bampa 330,000.
Uburundi bwavuze akatari gake ko ibitigiri bitangwa na HCR akenshi biba ari bike kandi abahunguka abari benshi. Aha niho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yafatiye mu kubwira abakuru b'ibihugu bagenzi we ko impunzi ziri kuzitahuka ku bwinshi. Hari mu nama y'abakuru b'ibihugu bigize akarere ka Afurika y'ibiyaga binini CIRGL yabaye ku wa gatanu heze.
Nous observons avec allégresse le retour en masse de nos compatriotes qui avaient
fait. Ati turabona ko abari barahunze igihugu cyabo bari kubarahunguka cyane abarenga 100,000 baratahutse kuva iki gikorwa gitangura mu myaka 2 heze bava hanene muri Tanzania, muri Kenya, mu Rwanda, muri Congo no mu Buganda bakigwa neza mu kibano bagasanga n'amatungo yabo yaracungirewe neza. Cheikh Lavenu Nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Mu makuru yo kwisi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida watowe Joe Biden yatangaje bamwe mu bazaba bari muri leta ye barimo Anthony Blinken wari umujyanama we, azaba minisitiri w'ububanyi n'amahanga, na Linda Thomas Greenfield ari uzaba ahagarariye igihugu cye mu muryango w'abibumbye. Claude Ganza Munyamagana.
Joe Biden watoroye kuyobora Amerika yavuze ko azohereza Linda Thomas Greenfield guhagararira Amerika mu muryango w'abibumbye. Thomas Greenfield afite uburambe bw'imyaka irenga 35 mu bya diplomasi, harimo kuba yarahagarariye igihugu cye mu Busuwisi, Pakistani, Kenya, Gambia, Nigeria na Jamaica. Uyu mugore yanabaye ambasaderi wa Amerika muri Liberia, abana minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga ushinzwe Afurika. Mbere y'amatora y'uyu mwaka yo ku itariki 3 Gushyingo, umunyamakuru mugenzi wacu Shaka Sali yaganiriye na Linda Thomas Greenfield kuri politiki ya Amerika ku mugabane wa Afurika. Icyo gihe yavuze ko kugena ibika byo gutegeka cyangwa manda ntarengwa byafashije mu gushimangira demokarasi.
All of us are seeing that shift gradually happen. And I think
ntawe utabona ko ibyo birimo kuba buhoro buhoro, kandi ndibaza ko mu butunzi bukomeye Afurika ifite harimo abaturage bayo niwo mugabane utuwe n'abakiri bato benshi, kandi abo bato barimo kugira ijambo rikomeye kubibera ku mugabane. Kugeza ubu rero ntiturabona icyo kwerekeza imbaraga ko bikomerezwa kuri Afurika cyangwa ko kwigarurira ijambo rikomeye k'urubyiruko biratanga, ariko bizavamo ikintu cy'igitangaza kandi kizagirira akamaro gakomeye Afurika. Ni umugabane w'amakiriro nkorana nabivuga, nta handi hari amahirwe ku isi aruta yaboneka muri Afurika, kandi birigaragaza ku isi hose, kandi nibaza ko abanyafurika ubwabo bakwiye kuba aribo ba mbere bigirira akamaro.
Benefit from that last frontier.
Thomas Greenfield, ibihugu by'ibihanganye byose birasa nk'ibyerekeje imbaraga zabyo kuri Afurika mu gihe nayo iri mu nkundura yo kwigira no kubaka ubukungu burambye.
And in some countries there are no term limits in their constitution.
Mu bihugu bimwe na bimwe ibyamana ntarengwa ntibigaragara mu itegeko nshinga. Ibi bituma hari abaperezida bayobora imyaka n'imyaka, ariko icyo navuga ni uko kimwe mu byo twagizemo insinzi mu baturage hirya no hino muri Afurika ni uko amatora yabaye imwe mu nzira zo kwemera iby'uko umutegetsi agira manda ayobora kandi atarenza. Ndibwira ko igikurikiyeho ari ukumenya neza ko amatora aca mu mucyo no mu bwisanzure, kandi abaperezida bari ku butegetsi ntibifashije amatora nk'inzira yo kuyobora kugeza bapfuye nk'ibyo turimo kubona mu bihugu bitagira manda ntarengwa z'umukuru w'igihugu. Thomas Greenfield ni umuntu wakoranye n'abaperezida bo mu ishyaka ry'abademokrate n'abarepublikani, kandi bose bagiye bagaragaza ko koko Afurika ari umugabane w'ingirakamaro.
I'm a career professional. And so I have worked in every administration.
Nzobere ibintu bya politike kandi nakoreye buri buyobozi. Hari intego ubuyobozi bwose bwahuriyeho kandi nazishyize mu ngiro nk'indahemuka. Icyo nzi cyo buri buyobozi bufata Afurika nk'umufatanyabikorwa kandi buharanira gufasha Afurika gukemura ibibazo.
As a partnership and have looked at ways to address issues in Africa.
Uwo ni Thomas Greenfield wavuganye n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Shaka Sali mbere y'amatora yo ku itariki 3 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka. Joe Biden watorewe kuyobora Amerika yatangaje ko Thomas Greenfield ari umwe mu bazaba bagize guverinoma ye. Yabyanditse ku rukuta rwe rwa Twitter agira ati: "Mama yantoje kuyobora neza n'urukundo kugira ngo ngire uruhare mu guhindura isi nziza. Ibyo narabikurikije mu gihe cyose nakoze mu by'imibanire n'ibindi bihugu, kandi ndamuka nemeje Linda Thomas Greenfield azahagararira Amerika muri ONU."
Uyu ni umwanya w'ibyaranze no munsi mu mateka na Venuste Nshimiyimana.
Ku itariki ya 25 Ugushyingo umwaka wa 2004, polisi ya Afurika y'Epfo yatangaje ku mugaragaro ko yashoboye kuvana mu murimo w'uburaya abana 14 bari bataruzuza imyaka y'ubukure, biyongereye ku bana b'abangavu 14 bari barakuwe na polisi aho bakoreraga uburaya. Bose hamwe baba 28 baramiwe mu gihe cy'amezi 2 Ukwakira n'Ugushyingo 2004. Muri icyo gihe polisi yashoboye guta muri yombi abantu 67, abana bose uretse umwe bafashwe bakora umurimo w'uburaya bari Abanyafurika y'Epfo bafite hagati y'imyaka 13 na 16. Nubwo bwose byagaragaraga ko ntawabahatiye kubikora, bemeye ko banywaga ibiyobyabwenge. Muri Afurika y'Epfo buri mwaka abana bagera ku 1,700 baburirwa irengero. Ababikurikiranira hafi bahamya ko biterwa ahanini n'uko Afurika y'Epfo hari abana benshi bagizwe imfubyi n'indwara ya SIDA. Mu mwaka wa 2007 hari abana bagera kuri 1,500,000 batagira ababyeyi. Ikindi ni uko nta mategeko yashyizweho ahana abacuruza abana. Ibyo kandi ni nako bimeze mu bihugu byegeranye na Afurika y'Epfo nko muri Mozambique no muri Eswatini yahoze ari Swaziland. Abana b'abagore bishyura ababafasha kwinjira muri Afurika y'Epfo batanyuze ku mupaka mu buryo bwemewe n'amategeko. Baba babizeza ko bazabona akazi, ko bazabaho neza, ariko kenshi na kenshi bisanga bakora umurimo w'uburaya. Amashyirahamwe adashamikiye kuri leta aharanira uburenganzira bw'umwana avuga ko umubare w'abana bashyirwa mu buraya babihatiwe ukomeje kwiyongera muri Afurika y'Epfo, nk'uko bigaragazwa n'icyegeranyo cyakozwe muri 2008 na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abagore n'abakobwa binjizwa rwihishwa muri Afurika y'Epfo baba baturutse mu bihugu nka Mozambique, Angola, Somalia, Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Ethiopia, Zambia na Zimbabwe. Bamwe muri bo bava muri Afurika y'Epfo boherezwa i Burayi gukoreshwa umurimo w'uburaya.
Wa
Washington, ijwi rya Amerika.
Inshuti mwarimu duteza amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi muri benshi aho muri hose ku migabane yose y'isi. Dushimire Mukbil Yabaro wadufashije kwegeranya amakuru kuri mikoro mwari kumwe na Venus